Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza se, muri kumwe na Thomas Kamirindi, radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nk'uko mubizi, ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya bose.
Kigaragara nuko aho byabiri ni igice kikubikwemo ikibazo kimeze gusa nk'icyo ngicyo ariko cyari cyakozwe n'abantu bari bavuye batuye baturutse i Burundi.
Uyu ni Lieutenant Colonel Ngendahimana Rene, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda ku gitero cy'abantu bataramenyekana mu murenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda hafi y'umupaka w'u Burundi. Ni mukanya mu makuru y'ibiyaga bigari. Amakuru arimo kandi n'urugomero rw'amashanyarazi i Rwaza mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Mbere y'aya makuru yo mu biyaga bigari ariko, Fidele Niyongabo agiye kubanza kutugezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Fidele, wiriwe?
Wewe neza.
Nyikose ingingo z'ingenzi z'amakuru
dutegura. Ingingo z'ingenzi. Amatororokanizo y'amakuru y'igihugu cy'u Burusiya avuga ko indege y'ingwano ishyirahamwe ryo kwivuna abansi b'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantic OTAN yegeye cyane mu buryo bwo kugabisha indege yari itwaye umushikiranganji aje kwivuna abansi b'u Burusiya no munsi wa gatatu. Kuba kunzira umupira w'amaguru igikombe cy'imigwi serikali y'igihugu yatsindiye imigabane yo kwisivamwo zirabandanya mu gihugu cy'u Burusiya mu rukino ruhejeje kuba mu kanya mu mugwi A. Portugal yatsinze u Burusiya igitsindo ku busa. Ugutana mu mitwe ku munsi wa kabiri mu gisagara cya Bria muri Central Africa kwahitanye abantu bashika ijana.
Naze rero aya makuru nyine ni ingingo z'ingenzi mu kanya gato cyane Fideli arayabaha arambuye.
Amakuru rero yo hirya no hino twabateguriye. Amatororokanizo y'amakuru y'igihugu cy'u Burusiya avuga ko indege y'ingwano ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantic OTAN yegeye cyane mu buryo bwo kugabisha indege yari itwaye umushikiranganji aje kwivuna abansi w'u Burusiya Sergei Shoigu uno munsi wa gatatu. Iyo ndege yari hejuru y'ibahari ya Baltic. Yamara iyo ndege y'ingwano ya OTAN yigijwe n'indege y'ingwano y'u Burusiya yari herekeje indege yari itwaye Shoigu. Indege y'ishyirahamwe OTAN yegeye indege yari itwaye Shoigu igihe yari hejuru y'amazi y'ibahari rya Baltic. Indege y'ingwano yari iherekeje Shoigu yagiye hagati y'indege yarimwo n'indege ya OTAN. Iyo ndege y'ingwano y'Uburusiya yagiye iva ku ruhande rumwe iza ku rundi aho yerekanye ko ifise ibigwanisho. Indege y'ingwano ya OTAN yaciye iva muri ako karere. Ishyirahamwe OTAN rimenyesha ko indege yaryo yisunze uburyo busanzwe bukurikizwa. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Uburusiya ajejwe kwivuna abansi mu ntunge Sergei Shoigu yaragiye mu gisagara cya Kaliningrad kiri mu burengero mu nama n'abandi bategetsi b'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi. Ivyo bibaye umunsi umwe inyuma yuko indege y'ingwano y'Uburusiya yegereye cyane rwose indege y'igisirikare cya Amerika yari hejuru y'ibahari rya Baltic ku munsi wa kabiri. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yateye akamo no munsi wa gatatu kw'abasivile bafatiwe mu gisagara cya Raqqa mu gihugu cya Iraq bo kwitabwaho byihariye. Ivyo ni mu gihe inteko zishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zitegurira ibikorwa bya gisirikare byo gutuza abagwanyi ba Leta ya Kiislamu mu gisagara cya Raqqa. Guterres avuga ko bamwe mu basivile bafatiwe mu bice bigoye gushikamwo batagira ibifungurwa n'imiti mu kiringo cy'imyaka itari mike. Avuga ko atewe impungenge bikomeye no kugena ibintu byifashe mu gisagara cya Raqqa. Guterres avuga ko abasivile babandanya kwicwa, gukomereka no kuva mu zaba ari benshi cyane mu gihe ibitero bibandanya kugigwa ku bitaro n'amashuri. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres asaba impande zose mu ntambara kurekurira abagira neza gushikira abanyagihugu basinzikaye. Urundani rw'inteko ziyobowe na Amerika rugenzura muri iki gihe ibice bine by'igisagara cya Raqqa. Urundani ruriko rutera rugana mu mumanuko bw'icyo gisagara mu ntumbero yo gukikuza abagwanyi basigaye ba Leta ya Kiislamu. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Tubandanye makuru yo hirya no hino twabateguriye ku bakunzi b'umupira w'amaguru. Inkino z'igikombe cy'imigwi serikali y'igihugu yatsindiye imigabane yo ku isi ivamwo zirabandanya mu Burusiya. Mu rukino ruhejeje kuba mu kanya mu mugwi A, Portugal yatsinze u Burusiya igitsindo kimwe ku busa ico gitsindo cinjijwe n'umukinyi rurangiranwa Cristiano Ronaldo ku munota w'8 murundi rukino muri uwo mugwi nyene a ruza kuba mu kanya Mexico iza guhura na Nouvelle Zélande mu kino zizobereje kuwa kane mu mugwi B Cameroon izokina na Australia mu gihe Budage uzohura na Chili tubibutse kwizo nkino zakirwa n'igihugu kiba citeguriye kwakira igikombe c'isi yose cy'umwaka ubukurikira izo nkino rero ziriko zibera mu Burusiya kubera ico gihugu kiso kwakira igikombe c'isi yose cy'umupira maguru cyo mu mwaka uza igice cya nyuma cy'igikombe c'imigwi seruko iragiye guyatsindira imigabane yo kwisivamwo kizoba ku itariki 2 z'ukwezi kwindwi. Radio ya Amerika Washington DC amakuru yo hijyana hino twabateguriye tuyabandanirize muri Afrika aho ugutana mu mitwe ku munsi wa kabiri mu gisagara cha Bria mu gihugu cha Centrafrica kwahitanye abantu bashikijana ivyo vyatangajwe no munsi wa gatatu n'umukuru w'ico gisagara haracari umwuka mubi muri ico gisagara ko gutana mu mitwe kubaye mu gihe imigwi irwanya ubutegetsi 13 ku migwi 14 iri mu gihugu yataye igikomo ku masezerano i Roma ku munsi wa mbere ategekanya guhagarika buno nyene ingwana amasezerano yarahagarikiwe n'ikigo c'abakatolika Saint Egidio gutana mu mitwe kwatanguye ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze mu gisagara cha Bria hagati y'imigwi y'abagwanyi korana n'abagwanyi b'abakristu n'imigwi korana n'abagwanyi b'abayisilamu inteko zishyirahamwe oni muri Centrafrique ziri mu gisagara cha Bria ku buryo ntabanduka zagenzuye ico gisagara ijoro ryose kugira zihagarike ubwicanyi ibintu byari bitekanye uno munsi kwa gatatu mu gisagara cha Bria yamara umwuka mubi uracahari igisagara cha Bria chaza charageramiwe no gutana mu mitwe hagati y'itariki 15 n'itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu hagati y'imigwi yitwaje ibigwanisho kuba kwahitanye abantu 5 abandi 29 barakomereka abarenga 440 nabo bava mu zabo ivyo byatangajwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yerekanye impungenge uno munsi kwa gatatu mu kugaruka kw'impunzi z'abanyanigeria mu buraruko bushibuseko bw'igihugu mu karere ka Banki zivuye muri Cameroon. Karere ka Banki karasinzikajwe n'umugumuko w'umugwi w'intagondwa z'abayisilam Boko Haram. Ako karere kandi ntikoroshe gushikanamwo imfashanyo. Umutegetsi mukuru w'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rirejwe impunzi ku isi HCR Filippo Grandi yatangaje ko afite impungenge zikomeye ku gitegeri cy'impunzi z'abanyanigeria bari muri Cameroon ziriko zigaruka mu buraruko bushibuseruko bw'igihugu igice kititeguriye kuzakira. Igisirikare cya Nigeria cyafashe igisagara cya Banki mu kwezi kw'icyenda mu mwaka w'2015 ivyo inyuma yo gutana mu mitwe gukomeye n'abagwanyi b'umugwi Boko Haram. Umugumuko wabo umaze guhitana abantu 20,000 kuva mu mwaka w'2009. Mubandanya kumviriza Radio ya Amerika Washington DC indi nkuru yake ya Afrika. Igihugu cha Zimbabwe kigiramiwe n'ibibazo by'ubutunzi muri iki gihe cifatanije no munsi wa gatatu n'amashami y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'ayandi mashyirahamwe ajejwe gufasha mu gusaba imfashanyo y'imiliyoni 10,900,000 z'amadolari agenewe impunzi 10,000,000 ziri muri ico gihugu harimo imiryango iri kihungura uhagarara n'ubwicanyi mu gihugu kibanyi cya Mozambique. Zimbabwe yakiriye muri iki gihe impunzi 17,000. Impunzi n'abarondera ubuhungiro muri Zimbabwe babacane cyane mu Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Mozambique, u Rwanda no mu karere k'ihembe rya Afrika.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, Facebook VOA Radio yacu, turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com, naho ni mujyeyo murahasanga ibiganiro n'amakuru byacu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Igisirikare cy'u Rwanda kiratangaza ko cyatangiye gukora iperereza ku gitero cyaraye kigabwe n'abantu bataramenyekana mu Bugarama mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda hahana imbibi n'u Burundi. Igitero cyahitanye umunyarwanda umwe gikomeretsa n'abandi barimo uwacitse akaguru. Asumuta Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Hari amakuru y'igitero cyaba cyagabwe mu murenge wa Bugarama mu kagari ka Ryankana mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Amakuru yabonetse ntiyemeza ku buryo bumwe abagabye iki gitero kimwe n'abantu bashobora kuba bakiguyemo. Cyakora umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Lieutenant Colonel René Ngendahimana yabwiye Ijwi rya Amerika ko iperereza ryatangiye ngo hamenyekane umwirondoro w'abantu baraye bagabye igitero mu murenge wa Bugarama kigahitana umugore w'imyaka 52 n'abandi bantu 8 bagakomereka. umuyobozi w'umudugudu wa Gihigano aho icyo gitero cyagabwe kandi nzamwita Venusti ku murongo wa telefoni igendanwa avuga ko abagabye igitero baba batagamije kwiba kuko usibye kwica nta kindi kintu basahuye yunzemo kandi ko iki gitero cyabaye nk'igikura umutima abaturage begereye ako kagari nubwo inzego zinyuranye z'ubuyobozi zaje kubahumuriza
ari abajura baje kwica umuntu ntibabura n'icyo batwara bo baraza bakangiza abaturage bakabakwica umuntu bagahita bacyumva bakongera bakigengera ubitewe n'uko rero uwo mudugudu nta mashanyarazi ntabwo hari kurumbura ngo tumenye niba bari bambaye igisirikare niba bari bambaye sivire ngo twebwe icyo nakoze nimara kubageraho mbonye barembye ko nabageze nsanga umwe yamaze kwitaba Imana abo mbombora undi yacitse ukuguru mbona abandi bameze ukuntu mfite amagara komara kihutane kandi agare kibuze twari twafatiyemo twageze ku kigo nderabuzima tubaha ubutabazi bw'ibanze inzego z'umutekano zice zatubwiye n'uguma twikariza umutekano kandi nabo rwose tuba turi bugufi
umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda avuga ko nta byinshi biramenyekana kuri iki gitero icyo yemeza ni uko igitero cyagabwe mu masaha ya saa mbiri n'igice z'ijoro cyo kuri wa kabiri rishyira ku wa gatatu ku nzu y'ubumwero iri mu murenge wa Bugarama ubana imbibi n'igihugu cy'u Burundi ikindi leta na Colonel Ngendahimana avuga ko bakigabye bari bitwaje intwaro kandi ko babanje kunaga grenade muri abo bantu mbere yo kubamisha mu rusasu kugeza ubu igisirikare cy'u Rwanda ntikiravuga aho abateye baturutse uretse ko umuvugizi wacyo avuga ko habereye igitero yegeranye cyane n'aherutse kubera ikindi gisa nkacyo cyahitanye abantu babiri mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka
kigaragara nuko aho byabereye ni igice cy'ubundi kintu kubera ikibazo kimeze gusa nk'icyo ngicyo ariko cyari cyakozwe n'abantu bari bavuye bateye baturutse Burundi mu kwezi kwa gatatu kugira ngo umwaka ariko ntabwo kuko ubu ngubu twahamya ko hari n'abo basuye kuko ntabwo twashoboye nta makuru twe twabona ahagije
abo babikoze mu kwezi kwa gatatu ntacyo kugeza ubu mwari mwabasha kumenya baturutse hehe mwarabafashe bimeze bite byo
bahise nabo mwirukanka ndabona ni ahantu hafi mupaka bahita bambuka basubira i Burundi ntabwo rero twashoboye kumenya abaribo ntabwo twakomeza kwihanganira ko abaturage bacu bakomeza gutakariza ubuzima mu bikorwa n'ibintu by'ubugizi bwa nabi kandi ibishoboka byose biradukora kugira ngo bihagarare
nta mutegetsi n'umwe wari watangaza impamvu y'iki gitero gusa uko bigaragara birasa nawe inzego z'umutekano zafashe iki kibazo nk'igifite uburemere buhambaye kuko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Francis Kaboneka ari kumwe na komiseri mukuru w'igipolisi cy'u Rwanda Emmanuel Gasana mukuru w'ingabo z'igihugu zirwanira ku butaka bose bazindukiye mu Bugarama aho bahamagariye abaturage kuba maso no kumenyesha kare inzego zishinzwe umutekano ikintu kidasanzwe babonye aho batuye kugeza ubu nta mutwe w'abarwanyi cyangwa se abandi bantu ku giti cyabo bigeze bemeza ko aribo bagabye icyo gitero Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
nyuma y'iki gitero cyo mu Bugarama rero mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda mumbabarire ni mu ntara y'uburengerazuba leta y'u Burundi irarega igisirikare cy'u Rwanda gushimuta umunyagihugu umwe wo muri komini Rugombo y'intara ya Cibitoke uyu munsi mu gitondo umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye avuga ko uwo muturage yarimo aroba mu ruzi ruhwa ruri ku mupaka rero w'ibihugu byombi umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka araduha ibindi bisobanuro
icyuka si cyiza ku rubibe intara cy'ibitoke ku ruhande rw'u Burundi ihana n'akarere ka Rusizi mu ntara yo mu burengero bw'u Rwanda kuva mu gitondo cy'uno wa gatatu intandaro y'ico cyuka ni inyuruzwa ry'umunyagihugu wo ku mutumba cy'amakombe muri komine Rugombo azwi ku izina rya Jackson Ndayikingurukiye inyuruzwa yemezwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano w'u Burundi Pierre Nkurikiye ko ryakozwe n'abasirikare b'u Rwanda
kumwe na babigenjeje baje batangura kurasa amasasu ashika kuri atanu mu kirere hanyuma uwo murovyi be na mugenzi we yitwa Bucumi bari bagarutse kuraba aho bari bateze amagera mu ruzi ruhwa baca bagira ubwoba barahunga mu guhunga rero uyu Bucumi yahunze ateraza ino mu Burundi hanyuma uyu Ndayikingurukiye Jackson nawe aca yita mu mazi niko rero guca bamutegeka kubakurikira bamubwira yuko atakurikiye baca bamurasa yaciye rero abakurikira basha bagenda bamutwaye
abanyagihugu bica amakombe muri komine Rugombo ahasanzwe haba uwo murovyi bavuga ko ari mu minwe y'abasirikare b'u Rwanda bibaza ko ivyabaye vyaturutse ku masasu yumvikanye mu ijoro ry'uno wa kabiri i Bugarama mu karere ka Rusizi ko mu ntara y'uburengero bw'u Rwanda
twebwe amasoro twayumvise ku Rwanda bavuga baca bavuga ngo harayi hapfuye abantu bahanyuma abanyagihugu nabo bimi Burundi bagenda kunkengera yuruzi bajye kunkengera yuruzi baza kureba amagera bateze hanyuma abasoda bigwanda bacyo barabarasa
umwe muri batanu batuye ku mutumba cy'amakombe ijwi rya Amerika ryamusanze ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda yaje kuraba ibyabaye umufasoni ndayishimiye konsiliya avuga ko yasanze hakurya y'urubibe hari hahindiye isura anemeza ko umunyagihugu ari mu barongoye yatwawe n'abasirikare b'igihugu kibanyi
gakeye mu gatondo tukurikenye tubona abasoda benshi ku Rwanda turabye ku Rwanda tubona abantu soda ni benshi niho hagera gucya nko mu masamoya kumbari masora vugiye kuruzi twumvise amasora vugiye kuruzi dukoresha gutohoza cyo dusanga n'abantu babiri bo ngaha mu camakombe ari bagiye gutegura amagera mu ruzi bari bagiye kurova niho hagezeho rero warari ari karategura amagera mu ruzi abasada b'i Rwanda bacyabara mubona bamubonye bacambwa ati ni wizane
ingaruka mbi zizazamaze kwibonekeza ku rubibe rw'intara cibitoke n'intara yo mu burengero bw'u Rwanda abanyagihugu bica makombe babwijwe ijya Amerika kw'abasirikare b'u Rwanda bababujije gusubira kuja kuvoma amazi mu ruzi ruhwa kandi ari rwo bari basanzwe bavomamwo
oya twebwe ubunye n'ubwiye kuvoma abasirikare b'u Rwanda bacamubuza ngo ntavoma amazi yo kunywa na burya twebwe ngaha kuri umupaka w'u Rwanda n'u Burundi tunywa amazi atemba ariyo ruhwa nta mazi meza y'amabombo dufise
abanyagihugu bo ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda basaba ko abategetsi b'ivyo bihugu bibiri bokumvikana kugira icuka kibi kibandaza kwibonekeza kirangire imigenderanire y'ivyo bihugu isubire kuba myiza nayo kubijanye n'uwo Murundi ari mu minwe y'abasirikare b'u Rwanda umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano yavugiye ku rubuga ngurukana bumenyi kw'inzego zibijejwe ziriko zira bikora kugira ubu yatwawe ari muzima agaruka ari muzima mu ntara cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe na makuru ya video kuri telefone igendanwa
naye abona nte
biroroshye cyane Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 56.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda U Rwanda nicyo gihugu ntangarugero mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba EAC mu rwego rwo kurwanya imirire mibi muri imyaka itatu ishize cyane cyane mu bana bato n'abagore batwite byavugiwe uyu munsi mu nama y'abashakashatsi mu byo kurwanya gufungura nabi mu bihugu bya EAC na Afrika y'Amajyepfo inama iteraniye Arusha muri Tanzania umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru uriyo yatwerereje inkuru
Umushakashatsi buheruka gukogwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi mu Rwanda bwerekana ko ibiharuro by'abana bafise ingorane zituruka ku gufungura nabi vyagabanutse vyavuye ku bice 38% mu myaka itatu iheze gushika ku bice 23% nk'uko bivugwa n'umushakashatsi wo mu Kigorabe gishinzwe guteza imbere uburimyi avuga ko kimwe mu byatumye Rwanda rutera iyo ntambwe ari umugambi wo guhinka abatishoboye
programu y'imbaturabukungu yitwa SIP igeza ku bahinzi imbuto nziza ikabagezaho amafumbire bakabasha kubihingira hamwe ku butaka bwahujwe umusaruro rero uvuyemo cyane cyane wo kubishyimbo niwo ubafasha kurwanya imirire mibi ku isahani iyo hatabonetse ibishyimbo imirire iba yapfuye gahunda ya girinka bitewe n'uko ubutaka bwari butangiye kuzana ibimenyetso by'ubusharire iraza ituma abahinzi babona ifumbire babona n'amata ubyajije inyana agaha inyana mugenzi we ku buryo girinka izabaho kugeza igihe izagerera ku banyarwanda bose
ikindi abona ko cagize akamaro no guhimiriza abanyagihugu kurima imboga hamwe no guha amata abana mu mashuri mato mato mu turere 16 kuri 30
buri muryango washishikarijwe kugira akarima k'igikoni karimo imboga kugira ngo ku isahane hagaragare imboga buri gihe ibiryo bidafite imboga nibyo bigaragaza imirire mibi akenshi n'indi programu yitwa inkongoro y'umwana. Abana bakeneye izo proteine zikomoka ku mata mu mashuri amatoya n'amakuru. Bahabwa igikombe cy'amata rimwe mu cyumweru.
Nabo biruko uyu mwaka abanyagihugu bo mu bice bitandukanye bagumye batakamba kw'inzara ibarembeje. Aba nabo mu turere twa Kayonza na Nyanza baganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Mfite abana batanu. Ubonye tw'umugoroba nuko ntabwo ndi gupfa ko turapfuye kandi nitwese.
Ndewe ndenda gupfa nagira n'akabaraka.
Imyaka igiye kubitatu. Duhinga tugatunga tugataha gutya. Abana mwako bari kunywa amazi.
Ubu nta bintu bihari, nta cyo kurya gihari. Abantu n'inzara gusa bafite.
Abantu usanga bashinyitse amenyo.
Ntawe ukivugombera kuvanga igikoma.
Ni ugupfa rwose nta bindi. Warahi ni yangu vijoroji.
Kuri hivyo umufundi windimo wa Mukigorab avgako vya hindute muri imisi ya vuba.
Inzara ntabwo igaragara mu Rwanda. Kubera ko twari twagize ibihe bibi by'izuba ariko ubu ngubu imvura aho yagwiriye abaturage bavuyeyo n'amaboko yabo barahinga ubu barejeje ubu bari kurya rwose.
Munami huza abo bashakashatsi bo mu karere ka Afrika y'ubuseruko na Afrika y'amajepfo byabonetse ko igihugu cya Kenya gifite ibice 60% by'abana bagifite ikibazo cyo gufungura nabi. Mu Buganda naho ibice 60% by'abitaba imana ku mwaka baba bahitanywe no gufungura nabi. Mu Burundi ugufungura nabi kugeza ku bice 58% nayo mu gihugu cya Tanzania n'ibice 42%. Klavini yunguru ya Arusha kubwijwi rya Amerika.
Tuva Arusha dusubire mu Rwanda aho ubuyobozi bw'akarere ka Musanze mu ntara y'amajyaruguru y'igihugu butangaza ko abaturage babwo basaga 100,000 bagiye kubona amashanyarazi kubera urugomero rwatangiye kubakwa rwa Zayambere ruzatanga amashanyarazi ya megawatt 2.6. Eric Bagirubusa yari Musanze yakurikiye uyu muhango wo gutangiza urugomero rwa Zayambere. Araduhiye inkuru.
Imirenge izungukira kuri uru rugomero rwa Rwaza ya mbere ni imirenge ya Rwaza, Nkotsi n'umurenge wa Muko. Ni urugomero ruzaba rufite ubushobozi bwa megawati 2.6 rwubatswe rufatiwe ku mugezi wa Mukungwa mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Ni urugomero ruri mu baboko y'abikorera bitewe inkunga n'Abanyamerika, Abadage n'Abongereza. Abafatanyabikorwa bose baravuga ko uru rugomero ruzatanga inyungu ku iterambere ry'Abanyarwanda ibikubiye mu mugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika watangiye n'uwari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwana Barack Obama yise Power Africa ugamije kongerera ingufu z'amashanyarazi ku mugabane wa Afurika. Madame America Baxiraga wa ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda ashimira ubufatanye n'ibindi bihugu mu guteza imbere Afurika ku ngufu z'amashanyarazi. Akavuga ko mu myaka 15 iri imbere umubare ukoresha amashanyarazi ku mugabane wa Afurika bifuza ko wazikuba inshuro ebyiri. Aragira ati ubu n'ubufatanye bw'ingenzi bwagutse mu by'ukuri no kuba Ubwongereza bwagaragaye muri iki gikorwa n'ibindi bihugu. Rero turishimye kubana n'abafatanyabikorwa bacu mu mugambi wo gukuba kabiri gahunda yo kwegereza abanyafurika amashanyarazi mu myaka 15 iri imbere. Iki ni igikorwa ubutegetsi bw'u Rwanda bugaragaza ko kije gikenewe nk'uko bitangazwa na bwana James Musoni, minisitiri w'ibikorwa remezo mu Rwanda.
Murabona rero ko ni akazi biteguye gukora mu buryo bwihuse, kandi nk'uko mubizi igihugu cyacu kirimo kiratera imbere vuba. Turimo turashaka amashanyarazi agera kuri buri wese, akagera ku nganda, akagera ku bikorera bose n'abaturage muri rusange bakayakoresha. So iki ni igikorwa twakiriye neza rero.
Bivugwa n'uyu mutegetsi ni nabyo bigarukwaho na mugenzi we bwana Jean Damascene Habyarimana, meya w'akarere ka Musanze. Urugomero rwa Rwaza ya mbere rwatangiye kubakwamo.
Ariya amashanyarazi azacanira ingo zigera ku 100,000, kandi nk'uko byari bisanzwe hari bake bari basanganywe umuriro, ariko bigiye kuba iby'agahebuzo kuko abaturage benshi nibamara kubona umuriro baraza kwihangira imirimo mu buryo butandukanye, ndetse bakorera ahantu hagaragara ari abana bari mu mashuri, ari abafite insyo, ari abafite inganda, ari abafite indi mishinga itandukanye, baraza kugiriramo amahirwe kugira ngo ibikorwa remezo bikomeze bibateze imbere.
Nubwo biruka ubutegetsi bwa Musanze bukomeje gutakamba ko bugifite ibice bimwe na bimwe bikibasirwa n'icuraburindi, ibariko nanone byareberwa mu isura yagutse ku ntego y'ubutegetsi bw'u Rwanda bwari bwarihaye kuva mu 2010 kugera 2017, bwatangazaga ko 2018 izatangira abanyarwanda 70% bafite imiriro y'amashanyarazi mu gihugu hose hari megawati zisaga 500. Kugeza ubu imibare y'ubutegetsi iragaragaza ko mu gihugu hose hari megawati 208 icanira abaturage 33% ku ijana. Iyi ntego rero ubutegetsi bwari bwarihaye buragenda buyigize inyuma kuko noneho ubuvuga ko buzaba bugeze kuyo bwari bwarihaye ya megawati 570 mu 2024. Kugeza amagingwa yawo ubutegetsi bw'u Rwanda bushyize imbere kwifashisha amashanyarazi afatiye kuruta ku mirasire y'izuba. Bwatangiye bwemeza ko byibura mu mwaka bwa bucaniye imiryango 500,000 kuba bwatangira iyi gahunda buravuga ko mu mezi 8 bumaze gucanira imiryango cyangwa se amazi 120,000 nabyo byumvikanisha icyuho gikabije ariko ubutegetsi bugakomeza kwizeza ko buzagera ku byo bwemereye abanyarwanda. Aha bagira ubusaje rya Amerika imusanze mu majyaruguru y'u Rwanda.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti zacu mu kanya turaba dushoje aya makuru. Mukanya rugatwa cyane Fidele Niyongabo arasoza twibutsa ingingo z'ingenzi zayo n'inyuma y'akakazi kigato.
Incamake y'amakuru twabashikirize amatorokanizo y'amakuru y'igihugu cy'u Burusi yavuga ko indege y'ingwano y'ishyirahamwe OTAN yageye cyane mu buryo bwo kugabisha indege yari itwaye mu kiranganda jejwe ukwivuna abanzi b'u Burusiya Sergei Shoigu no muswa gatatu. Iyo ndege yari hejuru y'ibahari bya Baltic yamara iyo indege y'ingwano ya OTAN igizwe n'indege y'ingwano y'u Burusiya yari iherekeje indege yari itwaye Shoigu. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Antonio Guterres yateye akamu no muswa gatatu ko basivile bafatiwe mu gisagara cya Raqqa mu gihugu cya Iraq bo kwitabwaho byihariye. Ibyo ni mu gihe inteko zishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zitegura ibikorwa bya gisirikare byo gutuza abagwanyi ba Leta ya Kiislam mu gisagara cya Raqqa. Ku bakunzi b'umupira w'amaguru twabwiye ko inkino z'igikombe cy'imigwi iserukira igihugu yatsindiye imigabane yo ku isi ivamwo zibandanya mu Burusiya. Mu rukino rwabaye mu kanya mu mugwi A, Portugal yatsinze Uburusiya igitsindo ku busa cinjijwe n'umukinnyi rurangiranwa Cristiano Ronaldo. Burundi rukino ruza kuba mu kanya muri uwo mugwi nyene A, Mexique iza gukina na Nouvelle-Zélande. Twabwiye kugutana mu mitwe ku munsi wa kabiri mu gisagara cya Bria muri Centrafrique kwahitanye abantu bashika ijana. Ivyo vyatangajwe uno munsi kuwa gatatu n'umukuru w'ico gisagara. Aracara umwuka mubi mu gisagara cya Bria uko gutana mu mitwe kubaye mu gihe imigwi igwanya ubutegetsi 13 ku migwi 14 iri mu gihugu cha Centrafrique iteye igikombe ku masezerano i Roma ku munsi wa mbere. Amasezerano ategekanya guhagarika buno nyene ingwana. Aya masezerano yarahagarikiwe n'umuhari w'ikigo c'abakatolika Saint Egidio. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryerekanye impungenge uno munsi kuwa gatatu ku kugaruka kw'impunzi z'abanyanigeria mu buraruko bushibuse ku bw'igihugu mu karere ka Banki zivuye muri Cameroon. Karere ka Banki karasinzikajwe n'umugumuko w'umugwi w'intagondwa z'abayisilamu Boko Haram. Ako karere kandi ntikoroshe gushikanamwo imfashanyo. Igihugu cya Zimbabwe kirageramiwe n'ibibazo by'ubutunzi muri iki gihe. Cifatanije rero uno munsi wa gatatu n'amashami ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'ayandi mashyirahamwe ajejwe gufasha mu gusaba imfashanyo y'imiliyoni 10,900,000 z'amadolari aganiwe impunzi 2,000,000 ziri muri ico gihugu.
Fideli Niyongabo urakoze. Nshuti zacu rero turabashimiye cyane. Kuri mikoro mwari kumwe na Thomas Kamirindi, naho ku buhanga bw'ibyuma dufite Fatuma Kalala Arimas. Murakarama, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.